Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi ry'Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi ry'Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze di, mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Rosine Munezero nije ngiye kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru duhera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho indege y'ishyirahamwe American Airlines yahiriye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Chicago hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatanu. Iyo ndege yarimo abantu bashika ku 161, abantu 9 nibo bakomeretse. Ishyirahamwe American Airlines rimenyesha ko igihe iyo ndege yafatwa n'umuriro yariko yitegura kuguruka igana igisagara cya Miami, ikaba yagize ikibazo mu moteri yayo. Ivyo byatumye kandi bibanza bitari bike by'icyo kibuga byugagwa. Abategetsi b'akarere ka Puntland muri Somalia bamenyesha ko bazokora ibishoboka byose kugira batuza abagwanyi ba leta ya Kiisilamu baheruka kwigarurira igisagara cya Kandara muri iyi ndwi. Dr. Abdiweli Mohamed Ali arongoye ako karere yavuze ko Puntland yamye yigwanira kandi ko n'ubu izokwigwanira mu kwigiza y'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu bafashe icyo gisagara atantambara zibanje kuba. Abategetsi ba Somalia babona ko icyo gitero atakibazo kinini giteye. Abdi Hassan Hussein yahoze arongoye ikigo kijejwe iperereza aho muri Puntland amenyesha ko icyo gitero cyari cyitondewe bivuye ku icyo gisagara kiri hafi ya Yemen, ahasanzwe haturuka ibigwanisho n'ibindi bikoresho vy'uwo mugwi. Abigisha n'abahinga b'umugwi wa leta ya Kiisilam bakaba hanini baturuka aho muri Yemen. Hussein akavuga ko kwigizayo abagwanyi mu karere ka Puntland bitazokoroha nk'uko kugwanya Al-Shabab bitoroshe. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yegereje, imyiyamamaza irabandanya hagati y'abakandida Hillary Clinton na Donald Trump. Kuri uyu wa gatanu, President Barack Obama yagendeye leta ya Floride isanzwe itanga amajwi menshi, umwe wese mu bakandida akaba yifuza gutahukana intsinzi muri iyo leta. President Obama yasabye abanywanyi b'umugambwe w'abademokrate gukora bivuye inyuma mu guhimiriza abantu gutora umukandida Hillary. President Obama akaba atacyo yavuze ku nkuru yasohotse ku muhingamo kuri uyu wa gatanu ijanye n'uko ibiro bya FBI byasuye kugurura idosiye ijanye n'umuhora w'akazi umukandida Hillary Clinton yakoresheje mu kurunka makete y'uruhara ku ruhara rw'iwe bwite igihe yaramushikiranganji ajeje imigenderanire n'andi makungu. Kuri uyu wa gatanu umukandida Trump akaba yariko yiyamamariza muri leta ya New Hampshire hamwe na leta ya Maine ziri mu buraruko bwa Amerika. Mu majambo yashikirije yagarutse ku matohoza amashasha ya FBI kubijyanye n'amakete y'akazi umukandida Hillary yakoresheje ku muhora wiwe. Trump akavuga ko ari ibara ku mutemere. Igihugu cy'Uburusiya cyatakaje amatora yo kubandanya kuba umunywanyi w'akanama kajejwe agati y'akazi na muntu muri ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ayo matora yabaye kuri uyu wa gatanu, akaba yabaye mu mpisho aho ibihugu binywanyi bya ONU bishika ku 193 byatoye ibihugu bishika kuri 14 bigize inama ijejwe gukingira agateka kazi na muntu. Uburusiya bukaba bwaronse amajwi 112, buzi nyuma ya Hongriya yaronse amajwi 148 hamwe na Croatia yaronse 118. Vitali Churkin aserukira Uburusiya muri ONU amenyesha ko Uburusiya tacu bwatakaje kandi ko amatora yari yegeranye. Louis Charbonneau umuyobozi ajeje agateka kazi na muntu muri ONU amenyesha ko uko kudatorwa ku Burusiya ari ubutumwa bukomeye amakungu yahaye Burusiya kubijyanye no gushyigikira leta ya Syria mu ntambara iri mu gisagara cha Aleppo. Ibihugu byatoye kuri kugira inama y'agateka kazi na muntu muri ONU akaba ari Hongriya, Croatia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Egypte, u Rwanda, Tunisia, Iraki, Ubuyapani, Arabia Saudite, Ubushinwa, Afrika y'Epfo, Ubwongereza, Brazil hamwe na Cuba. Afrika y'Epfo hamwe n'u Burundi byararungikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU amakete kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha igihugu cya Gambia naco nyene kimenyesha ko kizobigenza nk'uko. Angela Mudukuti, umuhinga mu bijanye n'amategeko mpanavyaha mu makungu, avuga ko ivyo atari ibintu bishasha, amenyesha ko uko umwaka utashe muri iki gihe babona ibintu nk'ivyo, aha mareta avuga ko agiye kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yamara ntaheze ngo abishire mu ngiro. Mudukuti avuga kandi ko Namibia yatangaje ko igiye kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu mwaka uheze, ko Kenya imaze imyaka itari mike ivuga nk'uko Uganda nayo nyene yaravuze ku vyerekeye uwo mugambi. Amenyesha ko hari ibihugu bitari bike byagabishije kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha, yamara ko mu by'ukuri atana kimwe byakoze. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bamaze igihe biyamiriza ivyo, bavuga ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha ifise ihengamiye, bakamenyesha ko ari bo bonyene bakwirikiranwa n'iyo sentare.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima. Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka na mwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'icyo cy'u Amerika. Ugushikira ukugorora ubumuga bwo kumubiri ni ngorane mu bihugu bikenye bivuye kumvo zitandukanye. Ikenaga ibigo byigororero ni imwe mu mvo nkuko ishira hamwe yitaho abagendana ubumuga ku isi Handicap International ibimenyesha. Intambara iratuma abamugaye badashikira ukugororwa. Aha ni mu gihe ishira hamwe Handicap International yigeze guhagarika ibikorwa byaryo mu kiringo cy'amezi atandatu kuva muri Kigarama mu 2013 gushika muri Rusama w'2014 mu gihugu cya Sud Sudan, nk'uko iryo shyirahamwe ubwaryo ribimenyesha. Kutaja kwa muganga hakiri kare biratuma abagorora bahura n'ingorane bivuye ku isinzikara ry'abagendana ubumuga, bifata umwanya muremure hamwe no gukoresha ubuhinga buhanitse nk'uko ishyirahamwe rifasha abantu ku isi Aid Humanitaire ribimenyesha. Izo ngorane zibonekeza cyane cyane mu bihugu byinshi byo muri Afrika, Aziya na Amerika y'Epfo. Isiguro ni ukutamenya hamwe no kutabyitaho kw'abanyagihugu nk'uko ishyirahamwe Aid Humanitaire ribandanya ribimenyesha. Igihugu cya Benin kirateye imbere mu bijyanye no kugorora ubumuga kubifashijwemo n'ishyirahamwe CTB ry'ababirigi. Ivyo navyo bigaca mu gutanga uburyo ku banyeshuri bo muri Benin bakajya kunonosora mu bijyanye n'ico gisata cyo kugorora muri ico gihugu cy'Ububirigi, nk'uko ishyirahamwe CTB rikorera muri Benin ibimenyesha mu makuru yaryo yo mu 2010. Tumenyeshe ko igihugu cya Benin kandi gifasha u Burundi mu bijyanye no kugorora abamugaye biciye mu ishyirahamwe rijejwe guteza imbere inyigisho hamwe no gukarisha ubwenge mu mahanga APEFE ryo mu gihugu cy'Ububirigi, nk'uko iryo shyirahamwe ribimenyesha ubwaryo. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no kugorora ubumuga bwo ku mubiri. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari na gwanyu Kira. Mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye bwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira uruhara bwo bafise ubumuga bwo ku mubiri kugira bashobore kudasinzikara. Ruganira na mugenzanje Haisal Liane Inamahoro.
Nibaza ko nk'umuvyeyi yoba yavyaye umwana abona ko agendana ubwo bumuga, yo munyarukana kumujana muri bijya bigo by'abagendana ubumuga.
umuntu yabonye afise ubumuga bwo kumubiri ntiyoca birekeza ngaha cagenda kwa muganga akabwiganira muganga aricyo mufasha gacha mufasha
uruhara umuntu yogira yavukanye ubumuga wenyene ntiyokwihebura kareka kwikumira akabaza ko hariho ahantu bashobora kumujyana kugira ngo bamugorore nk'ukuguru arashobora kuza kwa muganga bigahera mugabo yatinya akaguma hari yanye yibaza ko atazokira arashobora kugira ingaruka mbi kumbe agiye yokize
abamugaye bashoboye kogorora canke gutunga barashobora gushiraho ibigo canke amashirahamwe amasosiyasiyo kugira ngo bahamagare abandi bafise ubumuga nkabo kugira ngo batere intambwe nkuko nabo bayiteye
bamugaye barashobora gufasha bagenzi bawo mu gushingira intahe abamugaye bikaba ingoga zuko nabo bashoboye
abafisi ingorane z'ubumuga bwo kumubiri bashobora gushikira ugorora batarungitswe na muganga ico bifasha na kunguko kumwanya hamwe no kudakoresha uburyo bwinshi ariko rero ivyo vyemewe mu bihugu ubuvuzi buteye imbere na cane cane muri Amerika hamwe no mu Bufaransa nkuko ishira hamwe byo kugorora byo muri ico gihugu OMT ribimenyesha mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere amareta arahamagarirwa kwitwararika iterambere ry'amabarabara ivyo vyofasha mu gushikira ukugororwa ku banyagihugu babakuri amavuriro nkuko bihanurwa n'amashirahamwe yitaho abagendana ubumuga kugira ngo twumve neza ibijyanye no kugorora ubumuga bwo kumubiri tega matwi itohoza mugenzanje Haisa Liliane inamahoro yagiriye mu gisagara ca Bujumbura
mu mugongo naranyogomba gose ah mu biganza sinumva
amikoro make ni mvonya mukuru ituma abamugaye batitura ku bwinshi bigo vyigororero
uburyo buragoye cyane urana kine usanga kenshi zimbye
naho Imana Janine yamugaye umubiri wose agendera mu gatebe k'abamugaye avuga ko yataba ikena ry'amafaranga yo kwigoroje gushika kize nk'uko umuganga bimwandikiye rimwe na rimwe birasaba gufata ideni mu kwivuza akarorero n'akamadare nanahayo avuga ko vyamusavye amafaranga yababa 300,000 kugira nonswe ivyuma vyo kugorora amaguru y'umwana wiwe ivyo vyunyugwa nuko kugorora bamugaye gushika ubu bitavuzwa ku makarata yo kwivuriza ko atangwa na leta vyongeye bimwe mu bikoresho vyo kugorora bamugaye bigugwa mu mahanga ku giciro kinini nkuko bivugwa n'umubikira mushiranzigo Ana Maria arongoye ikigo citiriwe umweranda Kizito
kugira ngo ugure ibintu hanze bigushikire ubikoreshe urumva ko bisaba uburyo kandi butari buke ari naco gituma umuco usanga kumbure igiciro cisununura ugiye kuraba ibyo twakoze mu bisanzwe ntikibari kinini mugabo uravye ubushobozi bw'abarundi uco usanga ari kinini
naho biruko ukugorora ubumuga bwo kumubiri birarokora ubuzima bw'abatari bake bamwe mu bagendana ubumuga bashoboye kwigoroza bemeza ko kuva bituye abaganga byatumye ingingo zari zaramugaye zisubira gukora Rugera Inyange Arubeli aba muri zone Kinindo avuga ko bitakunda ko atambuka adakoresheje inkoni zo kwishimikiza bita bekiye okwifuza gusubira gutambuka n'amaguru yiwe vyatumye yitura ibigo vyigororero amatohoza twakoze atwereka ko hari ubumuga umuntu ashobora kuvukana ubutewe n'ingwara canke bukava ku masanganya wakana Jean umutaba w'imyaka 75 numwe mu bagendana ubumuga twaganiriye atubwira ingorane yagize kubera ubwo bumuga
kwara yitwa neuropsychiatrie yandanguye kuva kera dafata inkoni zibiri cyangwa zicumbagirira ko nkagenda hama nkajandagwa naraguye harya imbere y'isoko muri 2010 niho namerewe nabi cyane mu mugongo nejo bundi naraguye hagaze mvuye hasi ndi meza nifate kije ntebe imbere nk'iyinsiga iratembagara tuca tubajana nayo niho rero byaca byanga
ubumuga bwo kumubiri burabangamira abakuze cyo kimwe n'abakiri bato nini nahazwe magnifique umuvyeyi afise umwana w'imyaka 4 avuga ko yatewe amakenga n'ukubona umwana wiwe ageze ku myaka 2 afise amaguru y'imibango abarongoye ibigo vyigororero baremeza ko yabafise ubumuga babituye hakiri kare babafasha kubagorora Nduwimana Ildefonse twasanze ariko aragorora abagendana ubumuga ku kigo cigororero kiri ku bitaro kwa Caled avuga ko haraba zabate bihevye bigaheza bikagabanya amahirwe yo gukira ukutanyarukira kwivuza kuratuma abagendana ubumuga batabonwa neza mu kibano bikabababaza nkuko bivugwa n'uyu mukenyezi twasanze aje kugoroza umwana wiwe ku kigo Saint Kizito
warabona ko afisi yindi demarche abana bakamutwenga asohotse hanze gukina n'abandi bana ukumva bavuga ngo umwana yaramugaye ndabona ko n'umwana ahindutse nanje ndumva ko mbabaye mu mutima hari naho narira mbona ko umwana ibihe bihindutse atavyakiriye neza
ukugwiza ibigo vy'igororero vyofasha mu kugorora ubumuga bwo kumubiri amakuru dukura mu kigo c'igihugu co kugorora ubumuga n'amakonyera giheruka kugurugwa ku bitaro kwa Khaled atumenyesha ko ku munsi bitugwa n'abafise ubumuga butandukanye bashika hafi 50 aha mukamenya ko mu Burundi gushika ubu atabitigira ibizwi bihari vy'abagendana ubumuga bwo kumubiri kugira abagendana ubumuga bashobore kugorogwa neza harakenewe ko ibigo bisanzwe bihari vyofatwa mu mugongo kugira bishike ku ntumbero yavyo nkuko bishikirizwa na Alexis Nzakaraye arongoye ikigo c'igihugu co kugorora ubumuga n'amakonyera
iki kigo cubatswe imfashanyo y'ububirigi kubaka amazu n'ukutanga ibikoresho ibikoresho byose byatanzwe n'ububirigi ubu turiko turaraba nk'utuntu twabatubuze baratwemereye ko azuca duha amahera y'ukugura utwatuntu
tumenyeshe ko mu Burundi ndi hagikenye abaganga banonosoye ukugorora ubumuga bwo kumubiri
ubukene bw'amafaranga ku banyagihugu nabwo nyene buraba intambamyi yo kudashikira ukwigoroza ishira hamwe gitaho abagendana ubumuga ku isi Handicap International lirafasha cyane cyane muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara mu bihugu nko muri Mali u Rwanda hamwe na Togo byarashizeho umugambi wo kuvura ku buntu abakene baho mu 2009 iryo shira hamwe mu gihugu cha Vietnam ari naho hagwiriye abamugaye irakorana n'ishirahamwe ryaho rivura abakene ku buntu Center of Medical Rehabilitation kugira ngo dutegere neza ibijyanye no kugorora ubumuga bwo kumubiri tega matwi ikiyago mugenzanje Haisa Liliane inamahoro agirana na muganga Tadendi Kumana asanzwe ari umuvugizi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida
Muganga Tadendi Kumana ndabaramukije
amahoro neza
kubona ukugorora ubumuga bwo kumubiri bitavuzwa ku makarata ya leta ivyo mivuga kwiki
ubushikiranganje twebwe ico tujejwe kuvura umwene gihugu yituye amavuriro ariko mugasanga rero hariho muvuga ibisata bijejwe kuvuza abakozi canke bita amasirance ivyo rero nibaza yuko ari bo baheza bakaraba ico bashobora gusubiza kurihira umunywanyi wabo canke ico badashobora kumurihira bivuye ku ntererano wenyene asanzwe atanga
abanyagihugu twayaze bidoga yuko bibasaba uburyo bwinshi ni igiki kiriko kirakogwa kugira iyo midogi have
kubwo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ikintu citwitaho nuko huboneka uburyo bwo kuvura hanyuma dufatanije n'abajejwe kuvuza abakozi bagaheza bakaraba ico bosahiriza umugwayi n'ico gituma dufatanije ikigo Coped hamwe novuga na kirya kigo cyo gufashanya cy'ababiri gisetebe hagiyeho ikigo hajya muri wa karede cyo gufasha kugorora inabo bagwayi
mbega ni nka hamwe kitobandanya gifatwa mu mugongo n'ababirigi nta makenga mufise yuko abacitura bazava bagira ingorane zo kugororwa bivanye n'ubumuga bafise butandukana
rwana mandi bafasha leta abemeye gufasha kijya kigo abo muri Korea y'ubumanuko
abarongoye ibigo bitandukanye bigorora ubumuga bwo kumubiri bafise amakenga yuko gushika ubu unyi bijanye no kugorora bamugaye ata politiki hari tomoye yavyo
hazoba ikigo gikuru izoba kuhajya muri NSP ico bita Institut National de Kinesithérapie izoheze kazirigisha abaganga urimo leta y'u Burundi hamwe na Coped n'imigambi yo kubaka ico kigo iza yaragiyeho
ikibazo c'abaganga banonosoye ivyo kugurura ubumuga bwo kumubiri uko ibitigiri vya bumenga ntibishimishije hano mu Burundi
hariho abaganga ubuye bamaze kubinonosora bashika kwicenda bazokora muri kijya kigo basanzwe bahari ubuye n'abandi basanzwe bari kwiga bashika nk'abane n'igihugu ca Bene kandi hariho n'umuganga asanzwe arangoye kijya kigo nawe nyene yabinonosoye mwumva yuko baracari bake n'ivyo mugabo nihamara kujaho rijya shure rikuru ryigisha ivyo kugorora abagwayi bizotuma abo baganga babinonosoye bagwira mugabo gushika ubu turacyari kuri iyo bitigiri by'abaganga bashika 9 babinonosoye
muganga Tade Ndikumana muvugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza no nyanganda sida ndabashimi
akoze cyane
Arakoze Haisa Liliane inamahoro kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katugira ko itutaramagara abari ko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cicu rya America uno musi tukaba turi ko tuyaga ibijaye no kugorora ubumuga bwo kumubiri gwaruka rimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura
iyo umuntu yamugaye akiri moto bakamujana kumugoroza batevye arashobora kugororo
ubwa mbere ni kumenya vyagenze gute kweki batamutwaye kare kuko burya kugorora imitsi y'umuntu yamugaye ni byiza ko babikora muri rya misi ya mbere ubwo bumuga buje kuko niyo ariyo amahigwe menshi yuko ivyo bihimba vyiwe vyamugaye bishobora gusubira kuronka inguvu ngo bikore nkuko vyahora bikora ubwa mbere kandi nikindi biva ni ingwara yatumye ubwo bumuga nico gituma rero ari byiza yuko mubonye umuntu yasinzikaye mu mwirukana kwa muganga umuganga ni waheza akabona ibibereye bikene we vuba na vuba canke bikenewe uko babigira mu misi iri imbere
mbaza ndakwishura
iyo umuntu amugaye bakamutwara kwa muganga bikanka ko bamugorora uwo mufashiki
iyo umuntu rero vyanse ko bamugorora baraheza bagatekerera impanuro imuryango ukuntu bategeza kumufata ukuntu bogira kugira bafashe uwabo ntagume akongataye kuko hari bibishoboka yuko bagorora nibidashoboka yuko babigorora
mbaza ndakwishura
muganga iyo umuntu yamugaye ukuguru arashobora kurangura amabanga yabubatse
ego cyane iyo uwo muntu yamugaye atakibazo na gitoya afise mu bihimba vyirondoka vyiwe araheza akarangura amabanga yabubatse atakibazo na kimwe kihabaye
Turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugu wa kabiri w'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga kwere iki mu bitaro iyo umuntu yavunise bamubwira ngo aguma dugije kuguru hejuru
ego cyane hariyo imvune aho ku bitaro basaba umuntu kuduza kuguru mbere ugasanga nabo nyine barashizeho ibintu bifasha kugira kwa kuguru bagukwege kugaruke ku nzira bipfuza aho rero biba byavuye n'imvune iyariyo kenshi bikunda gushika kuri za mvune ziba zabaye mu kiyunguyungu kugira igufa rigaruke mu kibanza kuko kenshi na kenshi imvune zibaye mu kiyunguyungu usanga zihindukira cyane
Mbaza ndakwishura.
Mbega muganga, ko ari abantu mpora mbona bahora bagenda bagororotse mugabe bageze mu zabukuru bagacha bunama. Birashika bakaja kwa muganga bagasaba bakagororoka.
Burya umuntu yashaje hari ibintu bigenda birahinduka n'acancane mu magara yiwe rero biva n'imyaka bafise harabunama cane gose harabandi batabaye bagishobora no gutambuka usanga mbere basuye kwavura nk'abana bakiri batoye ibyo rero ni ibintu utovuga ngo kwa muganga barashobora gutorera inyishu atari kuba hafi uwo muntu kugira umufashe twatuntu duto duto ko mu buzima bwa misi yose abakeneye kurangura kugira abaho neza
Ikiganiro nikira cijwi rya America n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
be muganga ajya maguru y'amaterano bashobora kuyashira ku muntu wari wese yacitse kuguru ko ari abantu usanga bafise ashika mu ivi nabandi usanga ashika ruguru mu itako
murazi ko ajya maguru bashira ko ubwa mbere asaba uburyo butaribuke hama ikindi cha kabiri no kuronka aho umuntu ashobora gukora neza kugira kwa kuguru baguciriye guhurirane n'uko guru kw'interano erivyo byose ha usanga babishobora aho usanga batabishobora nico gituma umuntu wese yibamuciye ukuguru baheza bakamubaza igishoboka kugira iko kuguru gukogwe baheze bamufashe gusubira gutambuka neza atangorane n'imwagize
mbaza ndakwishura
Muganga mbega iyo bishitse umwana kavukana ubumuga bugaragara ari umukobwa birashobora kumubuza kuja mu butinya
Murazi umukobwa wese mu bisanzu uko akura hari ibintu byinshi bihinduka iyo ashitse ahabageze yuko agera mu butinya nka atangorane n'imwe afise mu bihimba by'irondoka vyiwe aragenda mu butinya nka atakibazo ntabwa umuga umuntu abona ari ku kuboko ku kuguru ngo bimutuma ataje mu butinya
mbaza ndakwishura
Baya muganga Ni gute twofasha umuntu akuze ageze mu zabukuru amugaye mu kujya mu kwazo kwa sugumu
umuntu akuze iyo amaze kumugara murumva yuko abakeneye cane gose umuba hafi no kuvuga ari mu kuvyuka ku gitanda kumufasha kujya mu kazu ka sugumu nk'uko bivuze kwambara koga bagiye inama bareza akamenya ukuntu babikora mu ibanga harabategura utubase iruhande y'uburiri harabandi baboroheza mu buryo butandukanye kugira ibyankenegwa byose akeneye bishoboke ubuzima bwiwe bubandanye atasinzikaje amagara yiwe
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zonyishu ahayu gwaruka nubunyene tumira mate mugusubira kumviriza kano karirimbo katugira ko inchutara magara Jambo abanywanyi bacu uwa mbere yatwandikiye ni Yohani yipfuza kubaza ko umuntu ashobora gufatwa n'ingwara zo mu bihimba byirondoka kandi atarigera arangura amabanga mpuza bitsina muganga Anita Munyana ishura Yohani
Ego Jean birashaho gushika yuko umukobwa canke umuhungu ashobora kwandura ingwara zifatira mu bihimba byirondoka atarakora imibonano mpuza bitsina ariko kenshi na kenshi bikunda kwibonekeza ku bakobwa twaduhuza bambara munsi impuzu turasabwa isuku nabo nyine akagira isuku ibihimba byiwe byirondoka mu kubyoza neza imisi yose n'amazi hama twaduhuzu akatwinika akatumesa n'isabuni nanone agaheza akatwanikira ahaca umuco twume neza aheze akatugorora
Uwa kabiri yatwandikiye ni Vianne avuga ko agwaye urubandu agashaka kumenya ikirutera muganga Anita Munyana twishurire Vianne nawe
urubandu dutegwa n'udukoko tutabona n'amaso y'abantu dukunda kwibonekeza cyane cyane ku rukoba rw'abantu abasho gusanga arakantu gatoya kafashe igihimba gito cy'umubiri cyangwa asanga urubandu rwarafashe igihimba kinini ya cy'umubiri hari imiti y'ukunwa n'imiti y'ugusiga kandi no kumenya yuko urubandu ukuteba kuruvura nuko Yamigera ibitera itsimbatara kandi bigoye cyane gose kwituza
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko nyishuba hawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije muko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa yaho hambere uno musi vuga uti ingoma nigoye kwiba igo yaho uyivugiriza bikubwiye iki
urashobora gutwara ibintu mugabo bikagora azo bikorera
bikubwiye iki
vuga ko yo wibye ikintu kagitwara haraho ucubura ugikoreshereza gacha bagifata
bikubwiye iki
iyo twaye ikintu kitariti wawe cyangwa ucivye biragoye kugira ngo uronke aho ugikoreshereza kuko kitariti wawe banyaruka kugifata
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese nakurikiranye ikiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kugorora ubumuga bwo kumubiri. Nshimiye Kaisa Liliane n'amahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Donse yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri buhundi voa@gmail.com canke muturungikira ubutumwa kuri 79 93 790 canke kuri 79 94 971. Kuri mikro nari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwate.